bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio y'Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio ndi muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Adresse ya Facebook ni VOA Radio yacu.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kwamenyesha makuru 1,220 bamaze kuyandikisha nk'abanyamwuga mu rwego CNC rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi muri uno mwaka. Abapfasoni n'abigeme ntibarenga 1,554. Muri aba 1,554, bice 14% kwijana nibo bari mu nzego z'ubuyobozi bw'itangazamakuru muri ico gihugu. Mu ishami rikurikiyemwo abapfasoni n'abigeme bamenyesha makuru AFJ, Association des Femmes Journalistes au Burundi, muri ico gihugu basanga ivyo bitigiri biri hasi cane. Bakivuza ko n'imiburiburi mukimenyesha makuru gifise abakozi 210 bo bari abigeme n'abapfasoni kandi hakanaboneka n'abaja mu nzego nyobozi. Hambavu y'ubwo busumbasumbane mu vy'ibitsina eka n'ibitsigiri vy'abapfasoni canke abigeme bitabira ibiganiro bitandukanye biri hasi cane. Ikigo kijeje gutororokanya ibiharuro mu Burundi ISTEBU gisigura ko 65% vy'igitsina gore bari hagati y'imyaka 15 na 49 badasoma ibinyamakuru, batumviriza amakuru canke ngo bayarabe. Ivyo bitsigiri biruko mu gihe UNESCO yemeza ko nko mu Burundi imiryango ku miryango 182 n'imiburiburi baba bafise iradiyo imwe n'imboni sha kure imwe canke bakanarenza. None mbega uko kudahurumbira umwuga vyo biva kuki kuba batari mu nzego nyobozi ari benshi bibavako canke bari kumira uko biri mu radio akorera mu karere ni nako vyo bavyifashe mu radio mpuzamakungu. Abafasoni n'abigeme batari muri uyu mwuga ko batumvikana cyane mu biganiro bimwa ijambo canke bimeze gute. Utwo tubazo ni tumwe mu mutwe tugiye guca irya nino muri isanga y'ino munsi. Mumenyereye ko twahari abafasoni n'abigeme, mutumire twabatubimiriye ni Florentine Kwizera, ni mugenzi wacu akorera iradio y'Abongereza BBC ifise icicaro i London. Florentine, ikaze kandi wakoze kuduha akanya kugira ngo tuyage iby'umwuga hagati y'abanyamwuga.
Ndakura mukide Diane, ndara mukide n'abariko baratumviriza. Urakoze kumikaze.
Ego, akabazo ka mbere ngira none kakubaza mpereye kumaze kutwandikira yitwa Sindayiga ya Aristide avuga ati kwadasaza ko twashize kwa gafoto kawe kuri Facebook kandi twamwumvise kuva kera, kumbe wa mwuga ni nk'uwabari mu kazi nibo badasaza vuba. Akabazo ka mbere, uwo mwuga umaze mu imyaka ingahe ga Florentine?
Umuga ndawumaze mu imyaka 20 muri uku kwezi nibaza yuko nkije imyaka 20 kuko ndibuka yuko inkuru ya mbere natanguriye ko gutanga mu itangazamakuru yari inkuru yerekeye ikibazo cha leta cyo mu mwaka wa gatandatu. Sindibuka neza itariki mugabo hari mu 1999 kikaba gikorwa rero muri uku kwezi kwa gatandatu. Urumva ko nkije imyaka 20.
Ego, iyo nkuru wayitangariza kuri BBC, wayitangariza mu gihugu cy'u Burundi cyane?
Sinayitangariza kuri BBC, nayitangariza hagati mu gihugu cy'u Burundi mu karere k'intara zo hagati, nkayitangariza kuri radio Bonesha FM ico gihe mbere yari titwa Umwizero.
Hanyuma kuva uve mu Mwizero kugera kumbure wananakuriye n'Umwizero imaze guhinduka Bonesha, haheze igihe kingana gute washitse gute ku rwego rw'itangazamakuru mpuzamakungu?
n'urugendo no vuga rutabaye rugufi kuko nahereye hasi nabitanguye nk'ibintu bije mu mutima bitumwe no gukunda ku gukora ibikorwa bitandukanye. Nari nsanzwe ndi umwarimu, narigisha mu ishuri rikuru uryo mu ntara ya Gitega, nkabona mfise umwanya ariko ibyo nkora nkabona ni biki. Ico gihe nari ngifise ingoga naho hari haba ariko baravuga yuko nasaza ibihumbi iminsi hati yesi miki. Nari mfise amasaha agera kuri 28 ku ndwi nigisha, nkabona umwanya usigaye simbona ikintu noshobora kuwukoramo. Ntangura kwiyumvira kugira ngo ndabe ikintu nokora gishobora kumfasha kumara uwo wundi mwanya wose. Nuko nagiye nisanga mu itangazamakuru, ariko nsubiye inyuma gatoya, ni ikintu nari mfise mu mutima wiwanje kuko ndibuka mu buzi bwa mbere natanguye kuja kurondera harimo akazi k'itangazamakuru ngira umunyeshuri. Icabintuma ni uko numva abandi babikora nkumva ndabikunda, nkumva kumviriza iradiyo bingwa neza, haba kumviriza ibiganiro bya saa sita mu karuhuko, umuziki, amakuru, nkumva ni ikintu nkunze nubwo atari cyo nari narakurikiranye mu ishuri. Nkumva nanjye icoma ayo mahirwe yo kubikora nubikunda. Nuko rero nabwiye nisanga mu itangazamakuru.
Hanyuma aho kuri BBC gahuza hoho mu Bwongerezo hamaze igihe kingana gute?
BBC gahuza miryango ndayimazemo imyaka gera kuri 16 canke 17 kuko nshizemwo ko natanguye kuyikorera nkiri mu Burundi. Ngaha kuri siege Londres ndahamaze imyaka 14 ariko twari dusanzwe turi kumwe na BBC, yaba BBC gahuza miryango canke BBC Afrika igisata cy'Igifaransa, narakoranye nabo ndabaha amakuru nkiri mu Burundi kuva mu 2001. Urumva ko imisa atari mike nta nyene.
Yego, irakwiye. Yego. None ga Florentine uratubwiye iby'umwizero bya BBC ni cyari coroshe ico gihe mu 1999 yuko umupfasoni aja mu mwuga w'itangazamakuru barawuhurumbira.
Kuwuhurumbira nta byumenya iyo utashobora kubona kumbure nk'abantu bashobora kuba baja gusaba ubuzingu ufise ibiharuro. Ariko icyo nabona ni uko mu itangazamakuru harimo abakenyezi n'abigeme kuko harimo abagabo ariko bakaba bake. Kuko ndabyibuka nko muri Ibonesha mu 2000 nkija gukora kuri radiyo ubwaho, nisanze mu gisata cy'amakuru turi abantu babiri. Kandi nari nzemva ngaho tutararenga abantu babiri muri 12 mu ndimi zose, Igifaransa, Ikirundi, Igiswahili. Icyo gihe nta Cyongereza twakora, twaraba abakenyezi babiri n'abagabo 10. Aho ni mu gisata cy'amakuru nashize mu ibiganiro. Utawumva rero yuko batari benshi ariko kandi bariho. Abo twarabira kwa karorero kuri Radio Nationale, kuri televiziyo harimo abakenyezi ba Chantal Katama, ba Maria Inamuganuro, ba Christine Ntahe. Urabizi yuko bari abafaso nibakarorerwa kuri itangazamakuru neza.
Yego,
bariho ariko ntibari bafite igitigiri nk'icangana n'icabagabo.
Icangana n'icabagabo niko. Hanyuma umuntu ubunye iyo bariko baratanga ibitigiri bakavuga ati uyo mwuga mukora abafaso ntitubabibona, ntitubabonamwe wabigeme, ntitubabona uravye aho bigeze ubu. Wovuga yuko abo bavuga ivyo bafise mu kuri canke?
Ivyo bavuga ni ukuri. Ivyo bavuga nibaza ko ari ukuri kuko biragaragarira amaso. Nk'ibi biharuro watanze mu ntangamarara ku banyamakuru bamaze kwiyandikisha bashika 1,200. Kubona abakenyezi n'abigeme batarenga nk'150 birigaragaza yuko ari bake. Abari mu nzego z'ubuyobozi bobo urabona yuko ari bake cyane, ntibashika n'ibice 15%. Hanyuma hariho no kugira uruhara, kugira ijambo, gufata ijambo mu itangazamakuru, naho nyine urabona yuko bataboneka diyari.
Yego,
ni bakeye. Rero ibi biharuro bigaragaza ukuri, uretse yuko urumva n'ibyo bakuye, harimo ibyo bakuye muri istebu baba barakoze igendereza ryabo bakavyegeranya bakerekana uko ibintu bimeze.
Yego,
uretse n'ibyo rero no ku maso urabona yuko abakenyezi bataboneka cyo kimwe n'abagabo mu itangazamakuru baba abanyamakuru bwabo canke abarigira mu ruhara.
Yego. Hanyuma ku bwawe ga Florentine wibaye mu mwanya munini uribaza yuko biba biva kuko bibava ko barakumigwa bari kumira canke.
Jewe nibaza yuko biva ku gihe tugezemo. Naho ibintu byatanguriye.
Yego.
Uko isi ikomeza gutera imbere nuko ibintu bigenda bihinduka. Abakenyezi n'abigeme nibaza yuko ntibatanguriye rimwe n'abantu babagabo kugira uruhara mu itangazamakuru. Haba ku byerekeye kuri kora cyangwa guhabwa ijambo. Ariko buke ibintu bigenda bihinduka. Nico gituma jewe iki isobanuro ndayiha cyane cyane ibijyanye n'ingena ibintu byagiye birahinduka uko byari bimeze kera uruhare umukenyezi yahabwa muri rusange mu iterambere mbega rwari uruhe ijambo yahabwa kuva kera mbega yari habwa mu buryo bunganiki ubu uye aho ibintu bigeze ni ukuraba no kubifatira kuri kahise ubwo uruhare yatangiye kururonka ryari yagize amahirwe ryari yo kwiga kugira ngo ashike ku rugero rwo kugira uruhara muri iryo tangazamakuru nk'umunyamakuru cyangwa gusobanukirwa ibyiyumviro bishobora kuba biri ko biraca ku iradiyo cyangwa kuri televiziyo kugira ngo agire ati reka nanje ndabigiremo uruhara shikirize icyumviro cy'iwanje naho jewe mfatira cyane cyane kugira ngo nsobanure ubudasa muri ibi biharuro.
Yego. Florentine duhiriwe duhishije kuko ukorera iradiyo mpuzamakungu byumvikana ko mudakora mu Kirundi n'Ikinyarwanda gusa murafite n'izindi ndimi zitandukanye icongereza igifaransa ka n'izindi ndimi zikoreshwa handi muri Afurika tuvuze ku by'imigenzo none ubundi abo mukorana muri ibyo bisata bindi bitandukanye niko bimeze uranatubwira ko no muri BBC wanyu gahuza abafasoni baharari benshi menga ndazi wewe hariho Yvette akora ni mu Rwanda abandi ho byifashe gute muri ibyo bisata bindi twovuga ngo biri mu bisata byatanguye kuja hejuru gusumba imbere no mu vyumviro vy'ababumviriza canka babikorera
byaje ico no kubwira nuko iki kibazo gisanye kibazo gisangiwe na benshi muri rusangi mwisi nivyo imico igenda itandukana uko ibihugu bitandukana imico nayo ikagira uruhara rwayo muri uko gukumira umukenyezi mu itangazamakuru cyangwa kumva yuko atovuga mu buryo bwisanzuye haba gutanga icyiyumviro ariko muri rusange ni ikibazo gisangiwe n'abantu benshi no ngaha mu Bwongereza turi ugiye kuraba kahise kabo umukenyezi kugira ngo ashobore gushika ku rugero ko kuronka ikibanza cyane cyane mu nzego zo hejuru mu itangazamakuru cy'ibintu bya kera ni intambara gushika n'uno munsi ikibandanye ndaguhaye akarorero no kuri BBC mu ndimi zitandukanye ubu tuvugana baracari muri iyo ntambara yo kugira ngo barabe yuko boduze ibiharuro by'abakenyezi n'abigeme bafise uruhara mu itangazamakuru baba abanyamakuru bwabo cyane abahabwa ijambo kuri radio kuri televiziyo no mu bundi buryo bwose bukoreshwa mu gutangaza makuru urumva rero yuko ari urugamba rukibandanye hariho intego bihaye mu mwaka uheze barangije bakibandanya n'uwo mugabo ibiharuro babiraze gushika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka bari bihaye intego yo gushika kuri 50% ku buringanire bwa 50% hagati y'abagabo n'abagore ku majwi aca kuri radio canke kuri televiziyo canke mu bundi buryo nyine amakuru atangwa amajwi y'abagabo n'ay'abagore baba abavuga amakuru canke abahabwa ijambo ariko ibyo biharuro n'ubu baracagerageza kubiduza ico giti gica 50% n'ikintu bakiko baragerageza kugira ngo barabe ko boshikira utubyumva yuko si ikibazo twisangije mu karere mu Burundi cyangwa muri Aziya cyangwa ni ikibazo cy'isibiri rusange niko nubivuga.
Yego. Kandi natwebwe Florentine ngaha anye ku juge Amerika twarabigiyemo turanabazanya tuti mbere kuri ka abafasoni tutabumva turagerageza kubatumira mugabo twagera mu byo kuronka abaja muri ivyo biganiro ugasanga nk'amatelefone 10 turonse mu mezi atatu zosanga hari n'igihe usanze mu mukobwa umwe canke umufasono umva ko ari n'urugamba rukomeye
n'urugamba Diane kibazo ni cha kindi mbega abo bantu dutumira abafaso ni nabigeme ba barumba yuko bufata ijambo kumbure bo bavuga bati hasahanze nibyo bari ko baravuga ntibimirekeye cyanke sindabisobanukiwe wavuze yuko ibice 82% kwijana kuri ibiharuro byagenderejwe mu Burundi by'imiryango bafise uburyo bwo kumviriza amakuru barafise radio cyangwa barafise televiziyo ariko wumvise yuko mu bafise hagati y'imyaka 15 kugira ngo na 90 niko bavuze 65% batagira uruhara witangaza
mu 69
kandi nkaba yabakumiriye urumva mu bamwe abatumye bamwe abatumye ikibazo rero aho gihagaze rewe n'ubundi mangaruka hahandi gusobanukirwa ico kiduga mbere kumva yuko ibyo bibaraba kandi babigize mu ruhara bishobora kugira akamaro gusumba batarindira ko hari uwundi muntu arinda kubavugira ibyo bifuga bonyene gushikiriza nk'ivyiyumviro byabo no gukomeza gusubika gukebuke gushika umunsi badovyumva yuko nabo bibaraba gushika umunsi indero ya uburezi nobwa ubumenyi bazoba bafise ushobora kubafasha gusobanukirwa yuko ugo ruhara barufise kandi bashobora gutanga ivyiyumviro
turaza kubinoganza turabe uruhara gw'umwe umwe n'uyundi kugira ngo izo ntego uvuga ko ari nkamwe twobishika ko iki kibazo cova mu nzira ariko muri isanga ntituba tuyisangiye n'abatumire gusa tuba turi kumwe n'abandi bariko baratwumviriza barijya no kugira ngo dusangire ikiyagwambe duse ku murongo wa telefone ni Toma ikadze
amahoro neza
guherere Toma
ndire dombora
akabazo canke intererano kwa Florentine Kwizera
ubwo ubwa mbere ngo nagomba nkeze uwo murundi kazi turanze ibihe abaye muri iyo radio yarakoze ibintu bishimwa nk'umukenyezi ashoboye gere no vuga nti nagerageze azari arahugura cyangwa azaragerageza abarundi abakangurire kujya mu uwo mwuga kuko twakunze kubona uwo mwuga n'umwuga ugoye umwuga uhura n'ibibazo byinshi umuntu uhura ari mu mitego uhuragwa mu mitego ibi ukaza kubaza amakuru ugahura ntimubyumva kumwe ugahura agufasha ukundi afashe nk'uko umengo uri kumwe n'abamugwanya ugahura mbere hari n'abashika bagapfungwa bagahohoterwa no kwitwa bakicwa ibyo rero nakunze kubona abantu b'abadamu bacabona umenga ibyo bintu bo bitinye umenga ngo bizibukire ariko rero umwuga wose utegeza gukunda ama ikintu novuga nti ibintu bavuze yuko abana b'abakobwa muri leta mu nzego ari bice 30% yo novuga nti haracyarimo gukumirwa byiza bategeka kuba bangane kuko bose n'abantu kandi bose barashoboye ama nkavuga nti n'abantu bitwa abigeme barakwiye kuva mu bwoba bagakora ibikorwa byo kwinjira mu uwo mwuga bakawukunda mbere n'ubundi buzira bwinjiramo kuko urashobora kubona n'umuntu w'umukobwa deja ashobora kunyonga ikamyo none icyo badashoboye n'igiki rero nubwa nti ubwoba nibwo bukwiye kubavamo ubwa mbere ababereye imfura mwako kazi nabo bakagerageza kuza barabakundisha uwo mwuga kugira nabo babone yuko ari umwuga nk'uwundi nibagume babona ngo naka yarumenyesha makuru yarapfundwe yarishwe yaragize ntingono nanjye nopfa batahure yuko umuntu urupfu urwapfa rwose nubwo Imana ibaramwandikiye nta kintu arenza ko ntari tugutanganya rubaho kujya nico tutayihenda ko cyane
urakoze cyane gose Toma
navuga nti abantu barakwiye kumenya ko umwana w'umukobwa ashoboye no muri leta ngahamagara muri leta kumenya ko umwana w'umukobwa nawe nashoboye nibazo kwamba bagomba kuza baraha umwana w'umukobwa ku kiyiko ngo bice 20-30 bitatu nari ingahe nibabone yuko ashoboye ibyo ashoboye bayimuhe kandi n'abakobwa nabo nkabahamagarira kwiga bakanonosora bagakurikirana amashuri kugira nti nibeze bitwaza amashuri murakoze
urakoze cyane gose Toma ngaho ibujumbura ubwira umunsi mwiza
ego namu murakoze
yego Florentine urumvise ivyumviro vya Toma sinzi kufite ico bivuga kwa gemo n'utubazo yaronanishije kuri wewe nka bamwe mu babaye ifura muri uyo mwuga na cane cane kwitangaza makuru muza makungu
ego Toma nico yahereye ko yavuze ati ico no musaba nuko yokangurira abandi barundi kazi kuja mu mwuga kubakangurira kuja muri uwo mwuga nibaza yuko ari gutanga akarorero keza uruhara rw'iwanje uruhara rw'iwawe Diane nukwereka abari umuntu bacu n'abana bacu yuko bishoboka birashoboka kuba umunyamakuru mwiza kandi uri umukenyezi
yego
ubunyamakuru z'umwuga usumwihariko w'abantu babagabo nimba ndawumazemo imyaka 20 si kuvuga yuko atanitego yahabaye si kuvuga yuko atawapfunzwe mbona kandi saba kenyezi gusa boba barabangamiwe n'abantu babagabo barabangamiwe ibihe urundi bwaciyemo nibihe bitandukanye kandi bimwe bitari byoroshe ariko nkuko yabivuze yavuze neza ati igikuru ni kubarindisha bakamenya kwikura mu bwoba bakamenya yuko umwuga wose utegerezwa gukunda
yego
kandi burya nta mwuga utagira mu ntambamyi zawo umugwa ari wo wose ufise intambamyi zawo ushobora kuja kuriba ukijemo ushobora kuja kuba umusirikare hanyuma hakaduka urugamba ukarugwako ushobora gutwara imodokari ukagira isangari statistics ibiharuro biba ari bito mugabo ibintu nka bene ibyo birashika ico rero cyo cyo buda umuntu gukora ico yifuza kandi akunda akaraba gusa uruhande rw'ingorane kugira ngo wumve yuko kugira ngo ugire uwo mutima wo kugira kuda mwitangaza makuru n'imburi kunda rabi byiza birimo hanyuma abari byo ushingira ko kugira ngo ushobore guhambya abandi kandi birahari kandi ni byinshi yabivuze neza cyane ati abantu bakwiye kumenya yuko umwana w'umukobwa nawe ashoboye ibyo ni byo ati nta kubabigira gatoya bice 30% biracari mu ikumira ariko nibaza ngaha ko dukwiye kubitegera neza uhamagarirwa kuja mu nzego z'ubuyobozi kuja muri politike kuja mu ikindi cyari cyo cyose gishobora gutuma umukenyezi atera imbere iyo bavuze bati dushaka ibitigiri n'imiburiburi ibice 30 mu nama nshingamateka mu nama mu nzego zifata ibyemezo
yego
si ukuvuga yuko baba bashaka ibice 30 bikagarukiraho ni ukugira idida twakoma twibuka rya jambo ngo n'imiburiburi nuhavuga ngo ibice 30 byarakwiye sinogerageza
ngo reka
tugende nibi buri buri ibice 30 urumva bishitse ku 50 nta kibazo
yego hanyuma ga Florentine kuri aka kantu avuze ngo kubwoba nko muri kahise ku Burundi canke mu biyaga bindi mu bindi bihugu byo mu karere twaragiye turumva amenyesha makuru bapfungwa hari basa nuva kuki hari baburugurika hari nabandi barapfunze bakiramvu nabandi ubwo ako kantu koko ko kubona yuko batari bake bigeze kuzira umwuga wabo ntigashobora gukumira umfaso navuga ati je ndacafisa bondera reka ndere aba anye mbe ndarya bike hama ibindi mbe ndabireka
rega Diane ibyo biri hose biri hose si kuvuga yuko ari ikibazo umwihariko w'Uburundi kandi nkuko yabivuze nibyo tuma abantu bagira ubwoba ngo bace bavuga batuma umwuga si uwanje kubera ko hari umuntu yapfunzwe mbega nupfungwa nonsa je byogenda gute nuja mu mwuga w'itangazamakuru utegekanya kuzopfungwa umunsi uri zina ibintu bishobora kugenda neza ibihe bishobora kuvaho hakaga ibindi bihe byiza nimba ari mu bihe demokarasi ibangamiwe nimba ari mu bihe umutekano ubangamiwe hariho ibindi bihe bizoza byiza kandi muri abo banyamakuru nimba ari 200 umwe agize ikibazo cyangwa 2 cyangwa 3 none umwuga wutuhebwa gadiyata oya akagumye bagumako niko tuvuga mu Kirundi ibyo ari byo byose wumva umutima wawe ubishaka kandi ubikunda uragenda ukagerageza muri ibyo bihe nyine bitoroshe ariko wibe yuko ejo imbere hashobora kuba heza ugakora umwuga wawe mu bwisanzure kandi naho ubwo bwisanzure butaba buhari cico gihe cyo guhesha ahubwo n'ico gihe cyo gushishikara kuko itangaza makuru niho ribari kenewe
gusumba natene cyane ko ariho abafata mwebwe abamenyesha makuru bafata nka bamwe mu bashobora gutuma ibyo bihe bihinduka biciye mu biganiro byanyu bitandukanye. Ego nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga mwumva ibyo turiko turagaruka ko ni itangazamakuru ku bapfasoni abigeme haba mu bakora umwuga canke mu batanga intererano mu biganiro bitandukanye. Muko mu byo Thomas yavuze Florentine hariho nakandi kantu yavuze k'ibice 30%. Wavuze ati ntawo janga ngo avuge ngo bibe 30 bigarukire ngaha ati ni miburiburi leta iyo yubwo hari uruhara yogira muri uko guhumiriza bigeme muri uko gufata abana bibigeme kugira ngo bijukire uwo mugo kumenyesha makuru n'abapfasoni.
Ndibaza yuko uruhara rwa leta rurakenewe kandi cyane. Urabona ibiharuro uko wabigaragaje mu ntangamarara biracari kure. Kandi tukaba tuzi yuko ibiharuro uko bimeze ku isi cyangwa iyo baravye iyo bagize rusansuma rw'ibihugu usanga abanyagihugu muri rusange abahungu n'abakobwa baba bangana ibice 50% kuri 50%. Uko guserukirwa kwari gukwiye kwigaragaza no mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu. Igisata cy'itangazamakuru ni igisata gikomeye mu bisata by'ubuzima bw'igihugu kuko ni nk'ikiraro kiri hagati y'abafata ingingo abafata ibyemezo n'abo bishikira abanyagihugu muri rusange. Kuko niho abo banyagihugu bashisha ibyifuzo byabo niho bacisha ibyumviro byabo abatware aho batisha ibyifuzo byabo itangazamakuru rero riremye rikaba riserukiwe rikaba ricamo ibyiyumviro biserukira abakenyezi n'abagabo muri rusange iterambere riba ryabuze. Nta uheza ngo asange yakumiriwe cyangwa yasigaye inyuma kubera kumbure ibyo akeneye bitumviswe cyangwa bititaweho. Rero nk'abantu b'abakenyezi leta igerageje kugira gukoresha uburyo bushoboka bakaserukirwa ibyiyumviro byabo bikavugwa ku maradiyo kuri televiziyo bikavugwa mu itangazamakuru kandi bikavugwa n'abagabo n'abagore kuko kugira ngo icyiyumviro ciwanje numve yuko gishobora gushirwa mu ngiro sinkeneye yuko undi muntu arinda kuja kubimvugira bishobotse ngativugira ndagishikiriza uko ndatumva hanyuma ukanyugwa niba hakenewe amarobine abakenyezi bamara amasaha 3 baja kurondera amazi ku mugezi uwo muntu ataja kurondera amazi ku mugezi mbega n'ikibazo haba yibuka gushikiriza ubwa mbere tubiranije n'uba yirirwa kuvoma. Urumva rero nimba ushaka gufata ingingo zinyerekeye utashizemo urumva yuko ari ikumira ariko niwashiramo ingingo zinyerekeye uzo zifata wumvise icyifuzo cy'iwandi uko ndazivuza hanyuma ibintu bigende neza. Leta rero ishoboye guhimiriza abantu bakajya mu itangazamakuru abakenyezi bagaserukirwa abagabo bagaserukirwa iterambere rishobora kunyaruka gusumba uko byari bimeze muri kino gihe kandi nibaza yuko biriko biraza.
Yego twese na Idrissa ku yundi murongo wa telefoni. Idrissa ikaze nawe. Idrissa uratwumva? Idrissa turi kumwe ku murongo wa telefone. Idrissa ndumva tudashoboye kumugumana ku murongo wa telefone ngira ngo hariho akabazo kuko ariho nabanditse ko turagerageza gutura mu gama telefone yabo akatunanira turakomeza tubarondera nta kibazo njuti bakunze bijuje ya Amerika. Florentine tugiye naho mu vyerekeye abo bakena hatari bake kuko naho twavuze ngo ni bake biraruta twashika muri izo nganda zitandukanye haba mu Burundi haba hehe ibivugirwa muri izo nganda zitandukanye ibikorwa bihabwa abamenyesha makuru biba biri ku rugero bituma ko umwe wese aduga muri uwo mwuga yumva umenga arufisemwo uruhara canke hariho ico twita mu rurimi rw'Igifaransa masuje izo nkuru zimwe babona umenga izi ni zikorwa n'abagabo ko ziranagoye iby'umutekano n'ibiki ugasanga zimwe zoroheje nabo zigiye mu bapfasoni n'abakobwa byakunze kuvuga cyane mu manama atari make ndavyibuka nkiri muri uwo mwuga mu gihugu c'u Burundi.
Uko biri ikibazo nkuko twatanguye tubivuga ni ikibazo gifatira kuri kahise kahise kakumiriye umukenyezi kahise katumye umukenyezi yinjira buhoro 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 mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'ibihugu atari ku rugero rumwe n'abantu b'abagabo ibyo rero ntihugire ngo ni ibintu bigarukira ku kubiboneka hanze gusa no muri izo nganda wari kuravuga naho ako kantu kuko umukenyezi yakumiriwe gakomeza kugaragara ibintu niko biri n'ikimenyamenya ni ukubona mu nzego z'ubuyobozi bw'ibigo by'itangazamakuru ubu abakenyezi urabye muri rusange baracari bake none ninde afata ingingo ninde yumviriza uwo mukenyezi w'umunyamakuru ninde aha agaciro icyiyumviro ciwe bigenda gute kugira ngo ico ciyumviro ciwe gihabwe agaciro canke niyagishikiriza ninde aza niwashikiriza inkuru nimba ari inkuru ya politiki ico ciyumviro nivu gishikirije ninde aza kugenwa kuja kuyikora baza kukugenera iki wewe ibyo bintu uko bigenda bigaragara rero haracarimo ako kantu kikumira nimba ari ibiganiro bikomakomeye bya politiki cyangwa biraba umutekano simvuze yuko ari bose ariko hariho bamwe bamwe batiyumvira yuko ibyo atari inkuru yo gushinga umukenyezi ngo ugende utegure icyo kiganiro gikomeye nk'uko ariko nimba ari ikiganiro kiterekeye imibano ari ikiganiro kiterekeye ubuzima bwiza kumva yuko byoroshe kubwira Diane bati genda ugitunganye ugikore wowe nk'umukenyezi turazi yuko biza kugenda neza ako kantu karacahari ariko ntibisobanura yuko abakenyezi iyo bashizemo ishaka n'ibyo biganiro byitwa yuko bikomakomeye bashobora kubigiramo uruhara kandi bakabikora neza
none ubwo hari uwo kwibaza ati uko kutaronka nabo bakenyezi bandi baza mu biganiro byacu bitandukanye bakobwa baza mu biganiro byacu bitandukanye vyo ari navani no kwitunganywa y'ivyo biganiro biva hejuru bikazushikira wa munyagihugu akumva yuko kuko ivya politike biranavugwa n'abagabo gusumba abakenyezi nko mu gihugu c'u Burundi n'u Rwanda akumva ryaje ryo umugabo n'iryo ryama kuri politike na akumva umenga ntibimuraba
nico rero henshi baraba bakavuga yuko gikwiye guhinduka wavuze uti natwebwe muri VOA twaragize uruhara muri 50-50 challenge kuraba yuko amajwi agara asohoka kuri radio nimba ari abanyamakuru canke aho twahaye ijambo twagerageza kuraba ko hari uburinganire hagati y'abagabo n'abagore ni kugira ngo ico ciyumviro camaze gutsinda taracamaze gufata ikibanza mu mitwe y'abantu baba abagabo baba abagore gihinduke kuko nimba ari n'umugore abigira atabizi nimba mwanditse muti murahawe ijambo muri email 50 ukabona izidashika 10 nizo z'abagore gusa ugira ngo hari uwagiye ngo amubuze ngo we ntiwandike nimba ari umugore ujya ni bintu biba biri mu mutwi wiwe bimeze uko byamaze gufata ikibanza byamaze gutsimbatara kuko yibaza ati ibyo ntibinandaba ni itangazamakuru ni politiki n'umupira ntibindaba jewe ugasanga rero ubwo ruhara ntarugize cyane kubera rya shusho rya wa munyamakuru w'umugabo mu ikositime na karavate ariko aravuga ibya mutekano ariko aravuga ibya politike ntiyumva yuko arimwo bimuraba bimwerekeye ariko buke buke jewe nibaza yuko bigenda bihinduka kuko uko byari bimeze mu myaka 50 siko bimeze kandi urumva yuko harimwo n'utwigoro tokugira ngo binyaruke guhinduka kugira ngo binyaruke guhinduka kuko isi yaramaze gutahura yuko ntihashoboka iterambere na gatoya mu gihe umukenyezi
atarimo
asigaye inyuma kuko itangazamakuru rivuga kuki ibyo uwo mukenyezi aba agiye kuvuga nimba ari umunyamakuru ntabagiye kubivuga kugira ngo biteze imbere umukenyezi gusa cyangwa uruhara rw'umukenyezi gusa bihindura sosiyete muri rusange kubera uruhara rw'umukenyezi wenyine ubwiwe muri sosiyete bihindura sosiyete muri rusange umukenyezi niyagira ijambo nk'umwe mu banywanyi ba radiyo akunze akagira ibyo navuga ngo amatsiko yo kumviriza ibica kuri radio akumvira ibiri mu bigano bikamwigisha bikamuhinyigisho shasha aka zigatuma yiteje imbere ni society do itembere muri rusange.
Nuko rero trace Louis Michel ku murongo wa telefone. Louis Michel ikaze
ego byanye mwaramutseho
twaramutse kandi turaza kwirirwa ama telefone yanyu niyo yasa nka ariko ratugura ariko turumva muhinga bw'izuma bikobira ke mukabukebuke
ndumva nta nubwo ndimo kumva neza ariko ndagira ngo baze umutumirwa usanga abantu b'abanyamakuru batotezwa ndetse bakanishwa rwo byatanga imibare kumva abanyamakuru barafunzwe kumva abandi barishwe kumva byagenze ariko yewe mbona iyo atari yo mpamvu none se abagabo bo kubona bakajya mu itangazamakuru abagabo ntabwo bakunda umurimo wawo mbese hari n'urugero watanze nk'ubu ngubu mu biganiro byinshi haba ku ijwi rya Amerika urugero ngiye nkunda kurikurikirana uje kuza kumva ko muze kuza kwa bawe n'umutegarugori cyangwa umwari n'umwe ubahamagaye none se naho aha ngaho urabona umuntu ahamagaye hano mu kiganiro akavuga hari ikibazo kiba gihari hagomba kuba hari impamvu ibitera ituma bitinya ariko ntabwo twebwe twavuga ngo ni impamvu n'iri ahubwo ari wenda ariko kamere yabiteye wenda umudamu cyangwa umwigeme akavuga ati reka da ntabwo nashobora gufata mikoro ngo njye yanjye mu bantu ngende ngira icyo mbabaza cyangwa ntabwo mbere nk'ubungu wa mbere aha ngaha hari umudamu nawe mikoro ndanamubwira nti uba afite iki kibazo uvuye kurya ati reka reka da ati hatagira umuntu unyiyumvira akumvise icyo kibazo kiri hehe hagomba kuba hari impamvu ituma bitinya ariko ndagira ngo ahubwo aducukumurire atubwire impamvu wenda imwe ituma bitinya kandi kabazo ka kabiri namubaza mbega iyo ageze yiga ibintu byitwa itangazamakuru urakoze cyane Diane urakoze cyane wa mutumirwa
urakoze cyane Louis Michel ngaho mu gihugu cy'u Rwanda yego
urakoze cyane
Florentine numvise akabazo ka Louis Michel
ego Louis Michel yavuze ati hategerezwa kuba hariho ikintu gituma abakenyezi n'abigeme bitinya kandi harimo kamere gucukumbura rero njewe ndabikora mu bushobozi bw'iwanje ku byo niyumvira ndabiye nuko nakuze nuko ndi sosiyete imibano uko imeze mu Burundi nibaza ko bidatandukanye no mu Rwanda ahubwo nimba harimo uko kwitinya twari dukwiye kwibaza ngo mbega uko kwitinya ni kuki kuri ku mwana w'umukobwa kutari ku muhungu kubera iki abantu b'abagabo ariko barafata amatelefone bagahamagara ariko umukenyezi ntahamagare uko kwitinya kwaherehe kwatanguye ryari dusubira amaso inyuma rero akaba ashobora kwibuka ingene biba bimeze abana bakiri batoyi mu mashuri y'intango muri primaire abahungu n'abakobwa aka kantu ko kwitinya ko kwikumira harakaba kagaragara ntakaba kagaragara
bose baba bari bamwe bakina
ibyabo mu ishure ntibiba bingana
yego
no muri segondere biba bingana baduga muri kaminuza batangura kubona abakobwa babaye bakeye baba baroye bwa bushobozi bari bafise muri primaire bwagiye rero ndibuka nizere yuko biba byarahindutse muri kino gihe ariko ndibuka kuva ntangura umwaka wa mbere bakora urutonde rw'abanyeshuri kujya babahamagara mu gatondo mwinjira nimba witwa Diane Nini Nahazwe hakaba hariho umuhungu yitwa Nini Nahazwe Simo yahamagaragwa mbere yawe yashobora kuba ari nimero 14 wowe uri 32 kubera iki hatangura guhamagwa ngo abahungu
hagasubira
abakobwa kandi wibuke yuko muri hageze gukora ikibazo cya leta kijya muri mashuri yisumbuye intonde matrikile zatangwa zaba zifatiye kuri izo ntonde zo mu ishuri ni ukuvuga nimba mwangadije amanota na Nini Nahazwe Simo matrikire yiwe iramufasha kurengana imbere yawe nimba bakindiye ama 2000 muri ecole secondaire nokuvuga mwanganiza amanota wowe wasigaye kwera nimero yawe iri nyuma
kandi kwera umwana w'umukobwa
tu ikumira bitanguriye nga none udoreka kwitinya gute udoreka kumva yuko utangana na wabundi gute aho simvuze muri bya bindi byo muhira byo kuvuga bati wewe ja kuvoma nawe ja kukina umupira nizere yuko ibyo ariko dusa n'ababikira buke buke bisa n'ibyaheze ubu ababyeyi bazimwe n'abagaburi ibikorwa by'abana urumva rero uko kwitinya si icaha abakenyezi n'abigeme bakora kiberekeye umuntu yashobora kuvuga ati ibyo birabasha ijambo bararihabwa ntibarifate ni ibintu bifatira kuri kahise kandi byashingiye mu gihe sosiyete
bizofata akanya rero kugira ngo bive mu
mitwe bishobore kuvamo bisaba akigoro ari nako kaka kariko karakugwa wumva ibigo by'itangazamakuru bikomeza kuvuga biti turifuza abanyamakuru b'abakenyezi turifuza yuko ibitigiri by'amajwi byongana hagati y'abagabo n'abagore baba abanyamakuru bwabo canke abo duha ijambo gukomeza kubivuga rero kuri twebwe bituma abantu bumva bati erega bwa bundi birashoboka kuko ngumije kuri ako karuriro nyine na guhaye nimba Diane nini hazwari nimero 32 mu ishuri nini nahazwe Simo akaba ari 12 hageze gukora ikibazo hakagera gutora amabite gutanga amanota urashobora kuwa kabiri kuko baguhamagara ubwanyuma ntibyatuma utegerezwa kuza inyuma yiwe ariko kubera ukuntu sosiyete yubatse uko wakomeza gutera imbere ku ishuri kabona abakobwa amashuri magufi nibyo babwira bati iga ni ngo ugahamurondera umugabo ibindi nabyo yahedeje w'umuenjeniyeri ngo n'amashuri yawe hari ikindi kuzi gusoma no kwandika ibyo rero tubibanwa ariko tutabizi hanyuma bikagira n'ingaruka ku buzima bwacu bwa minsi yose tutabizi biri nyuma muri ka gace k'inyuma mu mutwe bita sibikoshi ugasanga ari byugera iyo telefone ntuyifate ngo uhamagare kandi ikibazo kiriko kiravugwa
kikuraba ugasanga n'ibibazo by'abagore bikwivugwa ko n'abagabo yego ndibuka yuko nko mu Burundi hariho n'abatubwiye ati mwishinga mwicaye muri izo nzu z'itangazamakuru abandi bariko barajira kubaka ubwo mugenda hanze mu biganiro muki umwanya uri kura kujana ukumumenga hariho icyo babona ko gitegereza kuza imbere y'umwuga wawe
ego hanyuma yabajije ati none yarigeze yigitangaza makuru itangaza makuru jewe nagigiye mu itangaza makuru ikintu yo gikunda uragikora kandi ukagikora kigakunda nta shuri rya journalisme nagiye ngo nicare mu ishuri nige ariko kubera ko nagize ayo mahigwe yo kuja mu itangaza makuru by'ukuri narize kandi narize bikwiye
ntihagire rero
uradiye kugira amahigwe bakaguhugura ukaronka ibyigwa byuzuye bituma ushobora gukora umwuga wawe neza ariko urumva ibyo nabigize ari uko nabanje kuja mu itangazamakuru
ni nawo mwuga bavuga ngo wiga iminsi yose buri gihe ego ngo urige
buri munsi
Florentine urumva rero uranahumurije bene wanyu bakiri bato bashaka kuja muri uno mwuga ko aravuga ko batana amashuri y'itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi ahari urabahumirije ko iyo wabigiyemwo ushobora kukora neza utafise niyo mpamyabushobozi
impamyabushobozi nimba atashure rya journalisme rihari ntibisigura yuko bidashoboka yuko uja mu mwuga w'itangazamakuru kuko nibagukunda bakakubona yuko ufise ubwo bushobozi bazoshora umutahe wabo muri ubwo bushobozi bwawe bazoshiramo umutahe wabo muri ubwo bushobozi bw'iwawe bakwigishe bakubumenyi bukwiye ushobora gutuma ubukora neza hari amaseminere hari ibintu byinshi byane urabizi yuko iyo umaze kwerekana yuko hari icyo ushoboye itangazamakuru rirarira
cyane
barakwigisha bakamenya yuko ufise ibyangombwa byose kugira ngo ushobore kubikora neza
urakoze cyane gose Florentine kwizera turi ko tuvugana uri aho mu Bwongereza London ukabukorera iradiyo y'Abongereza BBC ni ku ruhara rwa Fason mu mwuga w'itangazamakuru Bireme nawe turi kumwe Bireme uratwumva ego uherehe bireme
Mwiriwe.
Mwiriwe.
Ndi mu Rwanda mu karere ka Musanze. Mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yego, akabazo cyangwa intererano kwa Florence Nkwizera.
Ikintu avuga ku bapasite ni no kubigeme. Batweretse ko bashoboye kandi ko hari imirimo bakora y'abasaza babo bakora. Ariko ikintu kigaragara ni cya kintu cyo kwitinya akumva ko nta muhanzi mu mufaso ni ngo ntawambona ndi hejuru ku nzu ndimo kubaka ku gikwa ngo nazaba. Ako kantu kuko kwitinya ahubwo njye numva ko niba ari ubukangurambaga bakorerwa cyangwa se ubuvugizi bakaba batinyuka imirimo kiyo kuko abasaza bose bamaze kubona ko bashoboye ibintu byose ahubwo icyakongeye ngo nari ari ubukangurambaga bwimbitse akumva ko bagakora kuko imbaraga barazifite.
Ubwo ayo mahugurwa uyasabira amenyeshamakuru canke uyasabira n'abandi bashaka kwinjira muri iyo mwuga ga bireme?
Urebye ni ukuvuga ngo no mu Rwanda barahari bakora imirimo y'abagabo ariko bamwe baracyitinya ka kantu ko kwitinya ndi kukaje.
Aga telefone ka bireme turumva tudashoboye kumwumva neza. Metode wewe twumve ko twumvikana, cyose ikibazo cy'ama telefone muratwihanganira nshuti bakunzi bacu. Metode ikaza.
Murakoze cyane, ndabumva.
Uherereye Gameto?
Mperereye Igitega mu Burundi.
Akabazo cyangwa intererano kwa Florentine Kwizera?
Donc sinzi ko mwogera mu ncamake ku byo mwariko muraganira ko kuko ikiganza sinacumbiye.
Florentine, uratwihanganira, urazi ibibazo BBC na VOA turimo mu gihugu cy'u Burundi nta FM dufise. Haba dukunda akagoma avuga ati ndavuga naho ntazi ibyo muriko muravuga. Twagutumiriye Florentine Kwizera wo muri BBC gahuza kugira ngo ashobore kutubwira uruhara rw'itangazamakuru ku bapfasoni n'abigeme mu gihe ibitigiri by'abakuru no mwuga b'abapfasoni n'abigeme biri hasi cyane ndetse n'abatanga intererano b'abapfasoni n'abakobwa muri buno mwuga ugasanga ibitigiri biri hasi cyane rwose.
Okay, niyo sije mwari ko ndayumvise. Numva no mu bisanzwe jewe nka jewe ku ruhande rwanjye numva notanga intererano. No tumirira cyane abakobwa n'abafasoni kwitinyuka bakagira nabo ijambo kuko mu bintu by'itangazamakuru vema abakobwa si kirenga cyangwa abakenyezi si kirenga ariko ni ibintu usanga bashoboye vrema ugasanga mbere no kubabera birababera. Rero no tumirira nka Florentine Kwizera amaze kuba yarageze ahashitse yogira icyo akoze kugira ngo abandi bakenyezi cyangwa abakobwa bagenzi we babone inzira yaciyemo cyangwa babereke inzira bocamwo kugira nabo bashobore kugira aho bishikanye muri uwo mwuga w'itangazamakuru. Ego vrema navyo byofasha cyane kuko abakobwa n'abakenyezi usanga bashoboye ariko ingorane bafise baritinya.
Urakoze cyane Metode. Ico cyumviro umushikirije yari yanacishuye ko tugitangura so nyine uyumubwiye bari bamusavye ati nukuzamura basuguma mukabafasha yacishuye ko wakoze cyane rwose.
Ego
Florentine, tugitangura watubwiye ati hariho ibintu jewe mbona tutabishitse ko bizogorana. Wavuze ikintu cya mbere gusobanukirwa, kumva ko umuntu bimuraba, aho hantu none tuzohashika gute? Abakobwa
uko tuzohashika nuko uruhara rw'umwe wese arukora yiyumvira yuko guhimiriza umukenyezi kugira uruhara mu buzima bw'igihugu. Harimo no kubicisha mu itangazamakuru. Atazo babikoze kubera ari bakwe agiriye umukenyezi. Ariko kubaka sosiyete niko kubaka ibihugu. Niko kugira iterambere. Hariho umuntu yigeze gutanga akarorero ati 30% nabyo nyene ntibikwiye. Ati ni kumira murindi. Hariho abahora bavuga bishimira ngo abakenyezi none nibatware n'ibyo byabakwiye n'ibyo 30% biramaze. Ukamenga ntibyabo batwaye ni na kantu ka ko kubagirira ibakwe ikigongwe kugira ngo baronke nabo uruhande rwabo bukwigurirwa ariko nkuko nabivuze nunda bisubiramwe ico baba bakorewe abo bakenyezi mu guhabwa ijambo mu guhabwa ugo ruhara si kugira ngo abari bo baje kuronga ibyitaro ni ukugira ngo bigire ingaruka nziza kuri sosiyete kuko kubaka utubakiye ku mukenyezi ni nk'ukubakira ku musenyi jewe niko ndabyumva mu mutima iwande kandi niko ndabivuga
yego
umukenyezi yize amenya yuko umwana we wageze kuja ku rucanco ko yasomye itariki kumubuza kuja mu ishure ni kuvuga yuko bizogira ingaruka kuri urwo rubyaro rwiwe bizogira ingaruka ku iterambere ry'igihugu bizogira ingaruka kuri sosiyete muri rusange
yego
guhimiriza abakenyezi rero mu kubamenyesha yuko bakwiye kugira uruhara mu itangazamakuru ni byiza kandi bizogira ingaruka nziza no ku bantu b'abagabo urabona yuko bariko abafise iterambere atuje imbere muri byose none nk'itwa ko turavuga kuri BBC ya 50-50 challenge guhamagara abakenyezi muze mu itangazamakuru nk'abanyamakuru ni muhe ijambo abakenyezi bumvikane mu itangazamakuru ubwira ngo babigira kubera akagongo cyangwa urukundo bafitiye abakenyezi kuruta abagabo barazi yuko ari iryo terambere kandi bariko barabikora kandi ku muvuduko nk'ubu uye muri BBC ndamaze kubona yuko kuva batanguye kwiha iyo ntego ya 50-50 challenge hariho ico no kwita ko bagiye bipima ko barazi ingene ibyo biharuro biriko biraduga kugeza mu kwezi kwa kane k'umwaka urabona yuko ibyo biharuro byaduze cyane kubera uko umunsi uheze inyuma y'ikiganiro bagenda bagafata umwanya bakisuzuma umunsi twahaye ijambo abakenyezi bangahe bimeze gute ugasanga ibiharuro byatangiye kuduga batarabikora ko bitanganuka ni ukuvuga rero nibibandanije umwe wese akabigira uruhara rwiwe ibintu birashobora
guhinduka yego
mu buyobozi ujejwe igisata cy'amakuru director of news umukenyezi
muri BBC
ikomeye cyane abanyamakuru bari hirya no hino ku mugabane wa Afurika aba bantu babona kuri televiziyo harimo abakenyezi kandi babishoboye ni ukuvuga rero birashoboka itangazamakuru si umwuga w'abagabo nta muntu n'umwe yabitubwiye ko ari umwuga w'abagabo si umwuga abakenyezi badashobora kuko si ibyo abawugiyemo biraboneka yuko bawukora kandi bakawukora neza nta kintu na kimwe gikwiye gutuma umuntu yumva yuko ari ibintu byo gutinya
abanamba urakoze cyane rwose Florentine Kwizera Jean Long uratwihanganira wateje ku murongo wa telefone ikaze
nta kibazo numvise amanetu akayananiranye ndabaramukije
twakuramukije natwe urakoze cyane nakabazo canke n'intererano
mbere na mbere amazina yanjye nitwa Jean Long mperereye i Kigali ndera ahantu bita ku mukuru yureka amaze ndamitsima tumire mbere na mbere wena ndamushimiye ku gihe amaze akora itangazamakuru ndumva ari igihe kinini cyane noneho wenda nk'ikibazo na nka dutatu namwibariza ariko nk'interano nabanza gutanga ndabona cyane cyane abige nabo banza kwitinya rimwe na rimwe mu mirimo myinshi igiye itandukanye n'ubu ngubu wenda nkange icyo navuga mu ishuri naciyemo ry'ubwubatsi abakobwa benshi twiganaga ugasanga wenda muri teori arabyumva cyane ariko mwagera muri pratike ugasanga nta kintu azi ukatekereza ukibaza ati se wenda ibyo bintu arimo kwiga ko mbona ibintu bya pratike arimo kwitinyatinya ukavuga ati nagera nko kuri tere azaba azahakora iki none njyewe wenda utubazo namubaza ntabwo nakibanda ku bigeme cyane ubwo wenda nakibanda ku bintu bijyanye n'itangazamakuru icyo namubaza se wenda yabona itangazamakuru mpuzamahanga se n'itangazamakuru rya hano mu karere k'iwacu uko irihagaze gari yaba yashyize ku inganyagaciro se cyangwa nkigereranya yabona bingana gute yabona bihuriye he ikindi kibazo namubaza ati se wenda nk'aya maradiyo mpuzamahanga bakorera hano mu karere kacu k'ibiyagaza gari yakunda gufungwa rimwe na rimwe mbese inkuru batangaza zaba zitandukira kuri ibi bihugu byacu cyangwa se ntabwo zitandukira cyangwa wenda biterwa n'imirongo cyangwa se wenda n'uko ibigo by'itangazamakuru muri ibihugu byacu wenda biba bigenderaho none ikindi namubaza yagira inama ababyeyi iki ko tubona ko abana bamwe na bamwe bafite impano nk'izo ngizo ariko wenda ugasanga ababyeyi barabakumiriye bitewe nuko wenda bavuga ati nujya muri iki ntuzagishobora kandi ugasanga wenda nk'umwigeme gifitemo impano ariko akamubwira ati ntuzabibasha tuzakora iki n'iki ngiki.
Urakoze Jean Longue ngaho mu Rwanda ubwira umunsi mwiza.
Nawe urakoze uteka kwiteho.
Florentine utubazo twa Jean Longue.
Ego me aravuze utubazo dushika kuri dutatu. Yagarutse ku kintu cyo kwitinya Diane twakivuze umwanya utari muto. Kwitinya ntaco bimaze kandi umuntu atagerageje ikintu ntashobora kumenya yuko agishobora canke atagishobora.
Yego.
Umuntu kukomeza rero gusunika guhimiriza abakenyezi n'abigeme bakumva yuko uruhara rwabo mu itangazamakuru ari ntangere. Hanyuma yavuze ati wogereranya gute itangazamakuru ryo mu karere n'itangazamakuru mpuzamakungu ibigo by'itangazamakuru mpuzamakungu. Nibaza yuko harimo ubudasa budafatiye kuko hari ababishoboye n'abatabishoboye. Icyo siko kimeze ahubwo hariho ubudasa bufatiye no ku buryo iryo tangazamakuru riba rifise uburyo ndiko mvuga uburyo bw'amafaranga uburyo bw'ubushobozi uburyo bw'ibikoresho n'ahandi mu karere hari abantu bakora itangazamakuru ryiza cyane
cyane rwose abanyamwuga
koko. Hanyuma yagarutse ku kibazo cyo gupfungwa kw'abanyamakuru ati mbega ni kubera iki bishika mu bihugu hano nuko baba bakoze umwuga wabo kandi yabuze amaradiyo
mirongo ngo y'amaradiyo yugarwa na cyane cyane mpuzamakungu
baba bakoze umwuga wabo kutariko baba bakoze amakosa cyane byose genda bishyira muri kibazo cy'ibihe aho bigeze uko ibintu biri ko biragenda. Twibuke yuko hariho igihe wasanga nko muri gihugu buri gihugu hari radio imwe yonyene rudendi ivuga ari kijana. Ubu ayo maradiyo arapfungwa ariko bashariho n'imiburiburi ariho. Ku kibazo cy'ababyeyi nabo bakumira abana babo mu kubumvisha yuko hariho imyuga badashobora itangazamakuru atari rwabo sivyo umwana menya icakunda kuko niyagishira ku mutima azogikora kandi azogikora neza. Rewe ndabye akarorero k'umuyobozi wacu w'igisata cy'amakuru Fran Ansop n'umukenyezi atwara ibisata by'amakuru muri BBC ku isi yose none ko abishobora kandi ari umukenyezi.
Nico kime nongaha ku ijwi rya Amerika nawe n'umufasoni yitwa Amanda Bennett ni waturongoye.
Urumva rero abakenyezi barashoboye. Umubyeyi ntiyobwira umwana ngo niwaja muri ibi ntuzobishobora raba gusa ko abikunda. Ubushobozi buva indani mu mutima. Ibindi nabyo bikaza byongera biza ari ibikoresho ubumenyi guhabwa uburyo bizari ibyo kwifashisha ariko ubushobozi buva muri wowe.
Yego. Urakoze cyane gose Florentine Kwizera ukorera iradio y'Abongereza BBC ifise icicaro ngaho mu Bwongereza i Londres. Tusa nk'abariko barasozera kino kiganiro cyacu akajambo ka nyuma wotekerera baba abamenyesha makuru bagenzi bawe baba ababyeyi baba bo mu ntwaro eka bose ubwira ngo itangaza makuru by'ukuri umufasoni abonekemo haba mu gutangaza makuru haba mu kuyumviriza haba mu kugira icaterere kugira ngo amakuru dushikize abakunzi bacu abashikira sakanuvera.
Icyo novuga ni iki? Abakenyezi n'abigeme itangazamakuru rirabakeneye. Rirabakeneye uruhara rwanyu ni ngombwa haba kugindiramo nk'umwuga haba gufata ijambo kuko nibyo bizokubaka iterambere. Si ukuvuga yuko ari ugupfa kunganisha ibitsina ngo abantu aboneke y'abagabo n'abagore ariko umukenyezi niwe nkingi y'iterambere. Itangazamakuru rifite uruhara runiniya cyane muri iryo terambere. Rero umukenyezi niyagira uruhara mu itangazamakuru azoba afashe umuyoboro ugana ku iterambere ushobora gufasha n'umwana we w'umuhungu n'umwana we w'umukobwa n'umugabo wiwe n'ahabaye mu kibano na kominote muri rusange. Turabakeneye rero.
Urakoze cyane gose Florentine Kwizera kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika muri isanga. Ejo nitwongera gusubira ku gukenera ku bibazo bitandukanye byaba ibyo mu gaca nk'ibitari iby'umwuga uzotwitabe nk'uko watwitabye no munsi. urakoze cyane gose. Urakoze cyane gose Florentine Kwizera bakoze nabo bose bakora twumviriza muhereye ijya nino kwisi. Yakoze Facile Gebe huyegeranije amajwi yacu na engineer Karl bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze kuri micro. Mwandanye kuryohego na programme z'ijuru rya America turakomeje mu ndimi zitandukanye haba kuri FM canke ku mirongo migufi ya shortwave kandi no kuri wezitatu akaburungu radio tuve wa akaburungu.com.
Komeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira